Manda nyakumviriza ijwi Amerika. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amarundi tutiba kunze muri 10 natwe mu biganiro vino munsi dukomeje kwashikiza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cha virusi ya corona. Kuri mikro muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Imyaka itanu irarumanye umunsi ku yundi amaradio yigenga atanu aturiye mu gihugu cy'u Burundi inyuma y'uko ubutegetsi buhatse guhirikwa muri ico gihugu ku igenekerezo ry'uwa 13 ukwezi kwa gatanu mu 2015.
Biradutwara uburyo, biradutwara umwanya, biradutwara kuko tubibwiwe n'umuntu umwe nje kwivyemera gucyo nabo turonde bavuga ati tuvugira ku radio.
Hari rero nabandi rero tubahamagara bagaca batubwira ngo umwe muri bantu twabwira ati ni radio RP. Ngwiyo radio ngo ntayonzi, ngwiyo radio ntikibaho, ngwiyo radio sica kwivugira.
Aba ni bamwe mu ndongozi z'abamenyesha makuru b'Abarundi babarizwa mu buhungiro kuva mu 2015 basigura zimwe mu ntambamyi bahura nazo mu kurondera makuru iyo babarizwa mu buhungiro kuva mu 2015. Iyo nkuru iri mu zuru tugaruka ko hanze hato muri hafi y'amaradio yanyu. Imbere kuja ku idoni y'ayo makuru yose duce ku masonga, mugenzi wacu Louise Bigirimana abanza tubwire ayagezwe hirya n'ino ku isi.
Ndakuramukije Diane. Yahere mu yavugwa mu Burundi. Leta y'u Burundi yarirukanye ubuserukira ishami rya ONU gita magara y'abantu ku isi OMS. Mikete gashize ku mukono ku munsi wa kabiri ikaja habona ku munsi wa gatatu ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu bw'u Burundi ntibwavuze icyo buhoye muganga Walter Kazadi Mulombo. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi amashyirahamwe yigenga n'amakungu panenga leta y'u Burundi ko yoba idatangaza ibitigiri nyavyo by'abanduye uwo mugera. Muganga Walter co kimwe n'abandi bahinga batatu ba OMS birukanywe ku gataka ku Burundi bahawe kugera ku munsi wa gatanu bakaba bakinjuye. Muganga Walter Kazadi yaramaze imyaka ine ahagarariye OMS mu Burundi nk'uko wenyine ubwiwe yabishikirije ku rubuga rwiwe rwa LinkedIn. Gushika ubu mu Burundi bamaze kwandura umugera wa corona bangana kuri 15 n'umwe umaze guhitana. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika kiriko kirasatira leta ya Afghanistan hamwe n'abatalibani ngo bakorere hamwe barengutse mu butungane abakoze ibitero by'iterabwoba ku munsi wa kabiri. Ibyo bitero byabereye ku bitaro hamwe no mu kibanza bariko barapfubamwo abantu muri Afghanistan. Intumwa ya Amerika yagiye gufasha mu mugambi w'amahoro muri icyo gihugu Zalmay Khalilzad yasabye kuri wa gatatu ko iyo migwi ibiri idacana uwaka hageze ko bakorera hamwe mu kurwanya umwasi umwe. Abategetsi ba Afghanistan batangaje kuri wa gatatu ku gitigiri cy'abapfuye muri iyo bitero bibiri cyaduze gushika ku bantu 56 barimwo n'abagore hamwe n'inzoya zikivuka. Nta muhari n'umwe uriyitirira ibyo bitero. Abantu barenga 40 barafunzwe bagirizwa kugira uruhara mu gitero cyo mu ndwi iheze cyari kigamije gufata perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Inteko za Maduro zatangaje ko zishe abagabo 8 muri icyo gitero hafatwa abandi 23 barimwo Abanyamerika 2 bahoze mu nteko zidasanzwe mu gisirikare cya Amerika. Abo bagabo 2 aribo Iron Berry na Luke Denman bari mu minwe y'ubutungane bagirizwa ibyaha by'iterabwoba, kugurisha ibirwanisho mu buryo butemewe n'amategeko no gushaka gutembagaza ubutegetsi. Abategetsi ba Venezuela bavuga ko abo bateye binjiye muri Venezuela mu bwato bazananye mu gihugu cya Colombia. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryatangaje kuri wa gatatu umugambi waryo wo gufasha abanyaburaya kugarukira igisata cya mukerarugendo cyasinzikaye inyuma y'amezi abantu batabasha gusohoka kubera ingingo za COVID-19. Inama yahuje abakomiseri b'uwo muryango kuri wa gatatu i Busere mu Bubiligi yemeje ko ibihugu bihana imbibe bifise ibisata by'ubuvuzi bikomeye bikwiye gutangura kugururiranira imbibe. Ubudage bwatangaje ko inyuma yo kuganira n'ibihugu bibanyi bwahisemwo kugurura imbibe buhana n'Ubufaransa, Luxembourg, Ubuswisse na Autriche. Uwo muryango usaba ko ingingo zikomeye zifatwa zirimwo gushyiraho ibipimo bikwiye no gukurikirana abantu kugira ba mukerarugendo ntibatinye kuja mu mahoteli no mu bibanza byo kwinezerezamwo cyo mu bihugu bibanyi. Umushyiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yahanuye Israeli kutihutisha gushyira mu ngiro umugambi wayo wo kwigarurira ibice bya Cisjordania. Abatashyigikiye uwo mugambi bavuga ko bishobora gusambura amahirwe y'amahoro arama aronderwa muri ako karere. Pompeo yari muri Israeli ku munsi wa gatatu kuganira n'umushyiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu. Israeli igomba gufatanya ku gihugu 30% by'intara ya Cisjordania yanyaze mu ntambara y'iminsi itandatu yo mu 1967. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ivuga ko umugambi wa Israeli ushobora kuburizamwo umugambi w'amahoro muri rusange kandi ukaba n'imbarutso y'uruhagarara rw'intambara muri ako karere.
Arakoze mugenzi wacu Aloise Bigirimana kuri ayo makuru. Radio Ijwi ry'Amerika mukomeje kumva Isamira ni Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri 25, 31 na 41. Ku mugoroba kugira ngo mutwumve muja kuri 19.22. Turi live ku isi yose kuri www.akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara
ni Tanzania tubabwira ikibazo cy'umutekano ku impunzi z'abarundi zahahungiye. Abavuganye na mugenzi wacu James Jovin bamubwiye ko ico kibazo kiri mu biriko bibatuma batahuka.
Umutekano muke ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania. Muri iki gihe abantu baranyuruzwa ku bwinshi, abandi bakaburirwa irengero. Ku bw'icyo kibazo n'ibindi bitandukanye, impunzi zikomeje kwiyandikisha ku bwinshi kugira zitahe mu gihugu cy'amavuko, naho icyo bahunze babona yuko kitarakemuka. Mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe aramaze kwiyandikisha abarenga gato 8,000 ku ndwi zine ziheze, hari abantu 1,500 gusa. Kuri uyu wa kane imiryango n'itanu igize abantu barenga gato 800 nibo batahutse. Abagiye n'abahunze bava mu ntara za Bujumbura, Ruyigi, Cibitoke, Rutana na Makamba. Zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro ry'i Amerika ahaza tuganiriye amwe mu mabi yarimwo araba mu nkambi muri iki gihe ari yatuma benshi biyandikisha ku bwinshi kugira bahunguke.
Twigituma duhunguka abantu bahunguka benshi ni imvo yuko umutekano udakwiye, kuko uzobona uwawe mu banyi mu bana atwawe ijora kagenda yafutse yafunzwe itambara. Aho urumva uvuga ati jewe nanje ejo ni jewe. Nkuvuga rero umuntu ahunguka kubera iki? Uvuga ati jewe n'ubundi naho nahungiye, none ko nahunze umutekano wanjye ntukigirwe ntizinkurikiranwe. Mburengire nti mburense bire mu gihugu nze kuraba ngene kama mfa kamba nkira. Ntakundi urumva aho umuntu abakize imbere Imana akavuga ati jewe Imana niyibona byose.
Nta guhunguka mu mahoro ntibahunguka baryohewe, kuko benshi bahungurwa nabo bantu baza baraza gutora ijoro kigatuma bagira ubwoba bwo kuvuga ati reka tube turapfuma dusubira mu gihugu, kandi bakongera bagahungurwa n'ubukene inyifato y'ukuntu babafata mu nkambi, ukutaronswa ibyankenerwa bikwiye, gufungura nabi, kuguma baturubikwa mu bintu bijyanye no kuronka aho bari bwicare neza. Nicyo gituma benshi turiko turahunguka mu bintu bitabereye bitariko biratworohereza z'amahoro ariko aratuma tugenda, ahubwo benshi turiko turajyanywa n'ishyavu.
None kubera uwo muntu ahungutse uko urumva yuko yabahungutse mu mahoro, umuntu ntabahungutse ku mategeko.
Abakenyezi bo bavuga yuko bamaze no gutuntura kandi ubwoba ari bwinshi cyane. Bavuga yuko iyo umugabo wagiye gushaka ico rirenza agaje gisaha imwe n'igice ku mugoroba batarashika, baguma imitima ihagaze biyumvira ko boba bamutwaye. Kubw'iyo mpamvu basaba Leta ya Tanzania cyo kimwe na SR gukemura ikibazo cy'umutekano kugira biyandikishe gutaha, biyandikishe ku bushake bwabo.
Icyo dusaba UN ni uko yodukingira kweri ikadufata mu go Congo ikadufasha mu mutekano tukaraba yuko twoba dukingiwe bakaraba ukuntu bo dukingira kwera ibikwiye kuko turabona rukumenga byaturengeye kuko ntitubona ingene bimeze n'ingene bizotinda bihera atari bo badufashe mu mugongo
murabe yubonire ingenzi mwoze muradufasha mu mutekano wacu ukingigwe ubungerezwe kuko twe twafite ingorane kabisa mutekano wacu nta gatoyi nta namutoyi dufise turiko turaba nk'ibintu biba kuri twebwe impunzi
twegere icyo twasaba batubarize leta ya Tanzania cyangwa yubweni idukurikiranire abo bantu baba batiyo baba babajyanye kuko kubera niyo babajyanye mu gasho barabarondera abo ababo ntibabaronka ikindi twosaba nuko badukura ngaha bakatujyana ahandi hantu bakadukura ahantu y'Uburundi kuko kubera ibyo bintu bavuga yuko byo babikorwa n'abavuye mu Burundi batanana n'abapolisi
naho impunzi zikomeje kwiyandikisha kugira zitahukanwe ariko ishyirahamwe ry'abimukira International Organization for Migration IOM arijyo rijeje umugambi wo gutahukana impunzi ibaye irahagaritse uwo mugambi kubisa amatora yimirije mu Burundi abatahutse kuri uyu wa kane babaye abanyuma abandi barimo kwiyandikisha bazojyanwa mu kwezi kwa gatandatu hatageze gihinduka mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi rya Amerika
James Jovin arakoze hagati aho imyaka itanu irarumanye umunsi ku yundi nk'uko nari nabiciye ku masonga nkitangura amaradio atanu mu yari akomeye mu gihugu cy'u Burundi aturiwe inyuma y'uko ubutegetsi buhatse guhirikwa mu 2015 mugenzi wacu Pierre Clavarnier Nkuru yasimbiye ahakorera inganda zitandukanye z'amenyeshamakuru bahunze kuturabira uko batororokanya amakuru ku Burundi haizi imyaka itanu badahunyuramwo
Isa yo kwegeranya amakuru irageze abamenyesha makuru bariko baravugana amakuru baje gukora n'ingene bayakora aho bicaye ni hafi nka 10 hari n'amakuru bareka kuko basanze adakomeje cyane aho ndi mu ruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radio Inzamba nimwe muri zitaro zavukiye mu buhungiro mu mwaka w'2015 hano mari niyo hire aje rugisata cy'imigambi muri yo radio yabwiye ejo ry'Amerika ko abamenyesha amakuru hafi ijana bahunze basaye kuguma bicaye ngo bahebe umwuga iyo radio ni nk'ihuriro rya benshi muri abo bamenyesha amakuru icyo umuyobozi ashima kuko ingufu zagiye hamwe
na cyane cyane twasanze abamenyesha amakuru bari ngaha ni babandi no vuga mu maradio y'i Burundi bari bazi umwuga koko baraheze bashyira ubumenyi hamwe kandi byaranafashije no kumenyana no kubana kuko barakundana kuko n'ubu urabibona iyo bahuye urabona ko ari abantu byo kuri bunze ubucuti kubera uko gukorera hamwe
iyo radio ivuga amakuru y'ibyabaye mu Burundi cyane cyane teka kazi na muntu umutekano imibano n'ibindi niyo hire atamakuru turayaronka bikanga ko dushika aho byabereye canke kuvugana n'abayobozi batandukanye b'inzego za leta
sinzi kudahora twumviriza Clavere mugabo urumva ko dukora mu bice byose by'igihugu turafise abaduha amakuru naho tutabavugira hejuru n'inzikizi kukuraba no kugenzura ko vy'ukuri ibyo bintu byabaye kuko iyo uvuga inkuru wahishikiye uri kurayivuga n'umuntu arumva ati yayibonye niyo yarari cyane bahejeje kwimubwira yashitseyo biradutwara uburyo biradutwara umwanya biradutwara kuko tubibwiwe n'umuntu umwe nica tuvyemera gucyo nabo turonde bavuga ati ntituvugira ku radio kuko nabo nyene ngira bati umutekano wewe sinovuga ko batwanka cyane badashaka kuvuga
yindi radio yavukiye mu buhungiro ni kiganiro ho muri Burundi ci radio RPA Bob Rugurika ayitwara amenyesha ko abamenyesha makuru bashimye kwikora ku bumenyi bafise kugira ngo amakungu aguma amenya ibibera mu gihugu cyabo inzitizi yo kutaronka inzego za leta zivugira kuri iyo radio barafise ingende bagerageza kuzica hirya no hino
amajwi abantu dukoresha muramwumva benshi tuyahindura nibajya abapolisi bari mu gipolisi nibo batubwira mabi ari karakogwa n'imbonera kure zitubwira mabi bariko barazikoresha nibo duhindura amajwi no mu bategetsi mu mugambo wa CNDD tuyaga bakaduha amakuru ariko baratubwira bati nimumvuga izina ibi bintu ariko ndavyemeje nivyo byarabaye byagenze uku hari rero nabandi rero tubahamagara bagaca batubwira ngo umwe muri bantu twabwira ati ni radio RP ngiyo radio ngo ntayonzi ngiyo radio ntikibaho ngiyo radio sha kubivugira
abamenyesha makuru bayo ma radio bavuga ko bitoroshe gukora makuru bari mu kindi gihugu
ariko no munsi kubona nkaje umenyesha makuru ntashobora kwishikira ariko harabera ibintu ariko harabera ingorane nibaza ko atari ikintu kiryoshe nibo banyagihugu cyane
ingorane twikora ko
ubunitse amenye gucumbagira ko baho twavunitse ko twataye izacu duta aho twakorera duta abaduha makuru turahunga ariko turagerageza babandi twahana makuru tufise mu Burundi no turavugana nico gituma niba yo tubimenya tukabibwira abantu bakabimenya ariko biraho
ugasanga nawe nyene hari gihe uvuga uti ayo makuru ndayavuze canke bumvise ko yagenda yakoze fise y'imiryango ayo makuru rero ragushikiye ucubwira mugenzawe ati ntavuzwe ku muntu mu muryango wanje
hari n'indi yitwa Radio PSFM umuyobozi wayo Jean Philbert Karangwa avuga ko ari yugaruka ikorera cane cane mu makambi y'impunzi z'abarundi
twaciye dushima cyane kuza turahuza abarundi bahunze baze barumva uwahunze nimba ari umugore kumbure canke umupasoni ari zareka umushingantahe wiwe ari imurongwe muri Kongo bumve mbega uri murongwe bimeze gute uri zareka bimeze gute uri mayukwayukwa bimeze gute uri meheba bimeze gute uri nduta bimeze gute tukabicisha no mu kiganiro biwacu aho batasha mbere bakumva ko bagihumeka kanaka akiriho sigikogwa choroshe Claver ariko turagerageza
ayo makuru y'impunzi naho muri Burundi irayavuga cyane
nk'abanyagihugu baba muri ayo makambi ari nkabo maso yacu no gutwi kwacu nibo kenshi batuyagira ibiriko biraba ariko kandi hari igihe dufata uburyo tukarungika abamenyesha makuru bacu bakaja muri ayo makambi za Mahama za Tanzania za Uganda bakishikiraho muramuje mbarimo rimwe mu biganiro turiho
ayo maradio yose nta mifise umurongo wa FM yumvikanira ko amakuru yayo ahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ku mirongo ya WhatsApp Facebook n'ahandi ivyo bituma ayo makuru ashikira bake ica abayobozi bayo babona ko ari inzitizi
ubwa mbere twibaza ngo biroroshe kuko twari tuzi ko wewe uyitunze mu muryango biroroshe ko abantu mubana mushobora gusangira amakuru mugabo no munsi nuja kuyavuza atumaja ariko kaza kaja muri toilette kuyumviririza nujyamanye n'umugore mu gitanda arashira yo maye kutere ubira umugore ntiyumve byari karu
ayo nyene yaho rikorera mu Burundi hakiyongera ko na Radio Murisho ikorera muri Canada Pierre Claveni Nkuru Kigali ku byijwe rya America
banwanye bakunze bijwe rya America mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbili za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,000 za saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640 9,470 17,070 13,630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa shortwave tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
dutandukiye ku makuru avugwa ku Rwanda ubu naho cyafatiye mu vyigisata ca virus ya corona kivugwamo abahoze bunguriza ingenzi kuri moto mu gisagara ca Kigali babwije urya Amerika virus ya corona ibindi no munyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa
Simunzu z'imyidagaduro cyangwa sinzu berekaniramo filimi zizizwe nk'agasobanuye ahubwo ni mwicumbi ry'umwe mu batwaraga abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali mbere y'umwaduko w'icyorezo COVID-19 ku butaka bw'u Rwanda umuryango w'abantu batanu bari imbere ya televiziyo barihugenzereza kugasobanuye
sanga ndi mu rugo nyine mu kwandi kuri afine no kugira ngo bwire umuntu kuryama barabirandiwe
Ni mu gihe by'umweru bibiri bigiye kwihirika leta y'u Rwanda yoroheje ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19 igakomorera imwe mu mirimo igasubira gukora mu mugambi wo kuzahura ubukungu bwa zahaye moto amagare n'izindi serivisi zimwe ziri mu zitarakomorewe mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo ariko moto n'amagare byemerewe gutwara imizigo bikayigeza kuri beneyo uyu duhimbye mugabo avuga ko gutwara imizigo navyo yabigerageje ariko akabura icyatora yahisemo ko tumurindira umutekano.
Nubwo bavuze ngo moto zemere gutwara imizigo, ariko nakubwiza ukuri, uko moto zanganaga muri iki muri umujyi wa Kigali uzi ukuntu zanganaga, ntabwo barazirebaga. Nakije moto njyewe ndanyabugogo naparitse moto, arwari bambwiye ngo umuntu ngo arazinduka ngo karagiye ukareza saa kumi n'imwe ku gari nzirigera saa tanu ntarabona n'uwo muzigo wa 500 wenda mbona wenda unijyana mu mujyi. Reba rero no kubona esansi urumva ari ikibazo.
Muri ibi bihe serivisi zitari nke zakomorewe, ubutegetsi buvuga ko nkeya zasigaye zitarakomorerwa abazikeshaga hamaramuko bazakomeza gufashwa nk'uko byakorwaga igihe buri wese atari yemerewe kuva mu rugo. Profeseri Shyaka Anastase, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, uku niko yabitangaje.
Ariko niba tuvuye hari batwaraga moto akaba atarayitwara mu mujyi wa Kigali kubera ko nta n'isambu afite yahingamo ngo nuko yitunga, birumvikana ko nanone muri iyi minsi ibiri tugiye gukorana n'inzego bireba. Ariko ikigaragara cyo nuko nyine byumvikana ko abo tuzafasha bazagabanuka cyane, nk'uko n'imirimo isigaye itakomorewe nayo yagabanutse cyane, iyo bahaba bazaba ari bake cyane.
Ibihabanye n'ibyo, hari abamotari bamye badutakambira n'ubu bagiye dutakambira ko bakomeje kwicira isazi ku maso, bagasaba ko nabo bahabwa ibibatunga n'imiryango yabo igihe batarakomorerwa.
Abamotari twatwaraga abagenzi kuri moto natwe twari dufite ukuntu twabaga, sibyo? Nk'abandi bose mu gihe tutarakomorerwa twasabaga Leta nk'umubyeyi wacu kutuzirikana, ikamenya ko dufite imiryango mu by'ukuri, bakareba niba ari umuceri batugenera, niba ari ako gahunga kazima batugenera, kugira ngo natwe tubashe gukomeza ubuzima mu gihe dutegereje yuko natwe Leta ireba ko bikwiye ko dusubira mu kazi, natwe tugasubira mu kazi.
Ubu ijwi rya Amerika yahimbye Mugabo si umwihariko ku mibereho ye isharira muri ibi bihe mu gihe bari batunzwe na moto. Uyu nawe mu mujyi wa Kigali Gikondo agahuza na bagenzi be bari mu bwigunge, basaba ko niba batabonye ubufasha Leta yabemerera nabo bikabakomorera bagasubira mu muhanda.
Turasaba Leta itukomorere natwe, yatwemere tukore tutunge imiryango yacu kubera tubayeho muyo itashobora kugira ngo idufashe, kandi umuntu yari yitunze banyiri mazu batumereye nabi, baba bakeneye amafaranga yabo, uramunyura bakakureba nabi ugasanga nawe nawe ari wowe, ariko ni ibibazo byinshi cyane. Babigize gutyo bakabufatira ingamba tuzabyubahiriza, kandi nabo bazaba turi bugufi, ntabwo twakwanduza abantu.
Abamotari bavuga ko inzego z'ibanze zitabaho ibibatunga muri ibi bihe ngo zishingira ku kuba bibumbiye mu makoperative yagombye kubaha amafaranga. Na makoperative nabo bavuga ko uko umwaka utashye ariko bashyiramo imisanzu n'ibindi, amakoperative abayabamo batabura kwemeza ko ari baringa.
Nta kintu bigenda batumarira, tujya muri koperative tugatanga imisanzu kugira ngo umuntu ajye mu muhanda akore, kuko n'ubundi itegeko nuko tutagaragara mu muhanda utari muri koperative.
Iyo kugeza neza nta koperative yanjye yigeze yemana igiceri cy'icumi, ubonye imereye mu rugo gusa.
Ubu uri gukora iki suku? Mu kiganiro na Bwana Daniel Ngarambu kuri ihuriro ry'abamotari mu Rwanda, avuga ko muri ibi bihe hagiye habaho gufasha abamotari bikozwe n'amakoperative yabo bigashingira ku bwizigame babaga bafitemo. Ariko nanone ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative mu Rwanda RCA kiri gukurikirana ngo hamenyekane impamvu haba hari abatarafashijwe kubaho muri ibi bihe, byagaragara ko yabigizemo uruhara akabiryozwa.
Inyuma ikigo cy'amakoperative arasiye gukora ubugenzuzi mu makoperative y'abantu batabashije gufasha abamotari kugira ngo barebe koko iki cyatumye abamotari amafaranga batayabona. Aho rero arasiye niho yagiye gukora ubugenzuzi kugira ngo irebe se koko ni umumotari utarayatangaga cyangwa ni koperative yabitse nabi. Ibyo ngibyo rero niko birimo bikemuka.
Ukuriye ihuriro ry'abamotari mu Rwanda akavuga ko kugeza ubu batari gukora kubera icyorezo COVID-19, hari tumwe mu turere twabigize umwihariko mu gufasha abamotari kuba basunika iminsi. Bwana Ngarambe akavuga ko aho bitari umwihariko n'ibishoboka ihurira kuri yari zatanga intonde ku nzego z'ibanze, bagaragaza ko abamotari bakeneye ubufasha.
Aho batari babigira umwihariko, ubu twasaba yuko naho bagumye bagafashwa, ariko natwe none n'ubuyobozi bwacu tugakurikirana ba bamotari, byaba ngombwa tugatanga n'intonde kuko turazifite z'abamotari kugira ngo bamenye ko abamotari kuko ibyo kurya bari kubibona tukaba twazitanga mu midugudu hose cyangwa se mu mirenge, bakareba ko abamotari bari kubibona mu gihe batari bafungurirwa akazi, kuko ibyo kubaha byo birahari birateganyije.
Ku ngingo yo gukomorera abamotari nabo bagasubira mu kazi bakeshaga amaramuko, Bwana Ngarambe akabwira Ijwi rya Amerika ko bikiri mu bushishozi bw'igihugu bitewe n'uko ngo icyorezo cyaba gihagaze, na cyane ko abategetsi nabo bazirikana akamaro ka moto ku gihugu muri rusange. Kugeza ubu mu gihugu hose harabarurwa ibihumbi bisaga 45 by'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri KLOS 15,350,320 KLOS 15,350,675 na KLOS 17,760 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri KLOS 15,580 na KLOS 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri KLOS 15,460 na KLOS 17,530 Radio Ijwi ry'Amerika, Radio yanyu.
Uyu nawe ni wa mwanya w'ivyaranze uno munsi mu mateka. Imyaka 72 irarumanya umunsi ku yudi David Gurion yahora yobora umuryango w'Abayahudi atangarije I Tel Aviv ivuka ry'igihugu cha Israel. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu biro by'Ijwi ry'Amerika I Londres mu Bwongereza aratwibutsa uko vyagenze
itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1948 yahuriranye n'umunsi ingabo z'Ubwongereza bimaze kumenyekana ko ingabo z'Ubwongereza zigiye abayahudi n'abarabu bahise batangira kurwana kuri uwo mugoro wa Misiri yagabye ibitero by'indege ku buryo ibirori byo kwishimira igihugu gishya byabaye hari umwijima ariko urusaku rw'amasasu rwumvikaniraga kure ntirwabuje je abayahudi kwishimira igihugu cyabo gisha cyane cyane ko leta zunze ubumwe za Amerika zari zimaze gutangaza ko zemeye igihugu gisha cya Isirayeli ku munsi wakurikiyeho ingabo za Misiri ni za Transjordania ariyo Yorudani y'ubu Siriya Libani na Iraq byahise byinjira muri Palestine biza kurwana na Isirayeli nubwo bwose abanyayisirayeli batari bafite imbunda zikomeye bashoboye gutsimbura abarabu maze bigarurira uduce dukomeye nka Galileya agace ka Palestina zuba bwa Yeruzalemu nyuma y'umwaka mu 1949 amasezerano yo guhagarika imirwano yahagarikiwe n'umuryango w'abibumbye yemeje ko Isirayeli igumana uduce twose yigaruriye kubera umubare munini w'abarabu bahunze mu gihe cy'intambara byatumye muri Isirayeli hasigara umubare utubutse w'abayahudi
Venuste Nshimiyimana urakoze kutwibutsa ivyaranze uno munsi mu mateka ni no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cumi uno munsi tugushimire twongera dushimira abari baduteza abiri kuri mikro mwari kumwe na Diane Nahazwe nabateguriye nongera ndabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ndi muhiri wanje mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca virusi ya corona tuzongera ejo nkaho twahereye
Radio Ijwi ry'Amerika Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu mu gukera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyayi isubizo cyacu
Shakirida,